1, Mesbu de Amerik. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Ishuti ya Boss FM 88 n'ibice 3 ushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo radio yacu voa@com umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abari mu ikoraniro rya 18 ku mugambi wa AGOA ujejwe korohereza ubudandaje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na karere ko musibugaragwa bwa Sahara ryabaye mu ntango zindwiheze ya Bijan ku mugwa mukuru w'ubudandaje w'igihugu cya Cote d'Ivoire. Bavuga ko ubudandaje hagati y'izo mpande zibiri atantambwe ziboneka buri kuburagira muri iki gihe. Ibyo naho hari itegeko African Growth Opportunities Act AGOA mu mvunyapfunyo rijeje gukorohereza ubudandaje hagati ya Amerika n'ibihugu byo munsi bugaragwa bwa Afrika ryemejwe mu mwaka w'2002. Mu mwaka w'2015 itegeko rya AGOA ryarongererejwe ikindi kiringo gushika mu mwaka w'2025 rikurira ubwoko bw'ibidandazwa 6,605 bivuye mu bihugu 39 byo munsi bugaragwa bwa Sahara kwinjira ku masoko yo muri Amerika bidatanze amatagisi. Ibyo bidandazwa birimo ibitoro, ibidandazwa bivuye mu burimyi, impuzu n'ibidandazwa ndangamico. Hagati y'umwaka w'2022 n'umwaka w'2008 agaciro k'ubudandaje hagati ya Amerika na Afrika yo munsi bugaragwa bwa Sahara kiyongeye inshuro 4. Mu mwaka w'2008 ibiharuro byatororokanijwe n'ibiro bya Amerika bijeje iterambere mu makungu USAID bitangaza ko agaciro k'ubwo budandaje kashitse ku miliyaridi 100 y'amadolari. Yamara ko gaciro karagabanutse bikomeye mu mwaka w'2017 mu kugera ku miliyaridi 39 y'amadolari gusa. Nikiye cyatumye agaciro k'ubudandaje hagati ya Amerika na Afrika munsi bugaragwa bwa Sahara gasubira inyuma bikomeye. Ibyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Lionel Remesha yanonosoye ibyerekeye ubudandaje mu makungu, akaba yigisha kuri kaminuza ya Alliant International University mu gisagara cya San Diego muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mutumire ndakuramukije. Witegereje ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'akarere ko munsi bugaragwa bwa Sahara bifatiye kuri iryo tegeko rya AGOA rijejwe korohereza ubwo budandaje hagati y'izo mpande zibiri, nk'uko tubivuze mu mwaka w'2017 bwaragabanutse bikomeye buvuye aho bwari bugeze mu mwaka w'2008 aho ubwo budandaje bwari bufite agaciro k'imiliyaridi 100 y'amadolari. Mu mwaka w'2017 bukamanuka gushika ku miliyaridi 39 y'amadolari gusa. Ku bwanyu ni ikihe cyo wacatumye ako gaciro kagabanuka k'ubwo budandaje ubwo rugero?
Ego murakoze cyane. Ariho ego urazwe nko kubitegiri bitangwa hariho ubwo rudandaza wakoragabanutse cyane rwose kubera ubu ibihugu hari higanwa. Urabona yuko urazye aho ibihugu byo muri Afrika bishorera ibintu, ubu ariho n'umugambi batanguye mu Bushinwa uhimiriza kongereza ubucuti hagati ya Afrika n'Ubushinwa. Ibyo rero bigatuma muri Afrika badandazayo ibintu byinshi, naho bagerageza no kudandaza no mu bindi bihugu. Muri uyu mugambi wa AGOA urakenewe cyane kubandanya bahimiriza abantu ko uyu mugambi uhari gushika ubu abantu benshi ntibazi cyane gose ko uyu mugambi uhari n'ukungene wo wungukira ku gihugu
ikosa ryo baririhe ryo bari kuretse muri Afrika ni kuki umuvuze ko abantu benshi batazi badafite amakuru ahagije ku byerekeye iryo tegeko
urumva nk'igihe AGOA the African Growth Opportunity Act igihe iryo tegeko ryatorwa icyo gihe igihe ryatangura ibihugu byinshi ntibyashoboye kubona inyungu yabyo kandi kenshi ibihugu byinshi ntibyari byiteguriye gufata kongereza gufata iyo opportunity ku ntibyari byiteguriye ku kubandanya gutangurira umugambi hakiri kare icyo rero nicyo gihe cyabaye intambamye kubera ibihugu byinshi byaje nko muri Afurika byinshi byamye bikorana n'ibihugu byahora basabye ntayo kwikukira mu bisanzwe urabye muri kahise nk'ibihugu nka za Kenya bashora ibintu byinshi nko mu Bwongereza ibihugu byo muri Afurika the West bakadadaza ibintu nko ku Bufaransa n'ibindi bihugu urumva iyo nzira ayo ibi dandazwa byamye bica ntibyoroshe kuhindura iyo nzira naho wovuga yuko muri Amerika ibintu bishobora kwinjira batarinze kubarihisha amatagisi umva biragora kuzana ibintu ino abantu benshi bashobora kuba batarashika ino cyangwa badafise abantu babidandaza ko cyangwa kungene boshikira abo babidandaza ko icyo nicyo cyari cyarabereye intambamye cyane abadandaje bo muri Afurika reka n'amaviza birabagora
muri ibyo bidandazwa ni ubwoko bw'ibidandazwa 650,000 harimo ibyerekeye ibitoro bidandazwa bivuye mu burimyi impuzu hamwe n'ibyerekeye ibintu ndangamico umuntu yitegereje Afurika yoba ifise ibidandazwa bihagije byo muri ubwo bwoko ku bihugu byimbura ibitoro ho byumvikana na cyane cyane bavuga ko iryo tegeko ryafashije ibyo bihugu byimbura ibitoro nka Nigeria Angola na Guinea Equatorial ngira ngo nibyo bihakura ko yoko kuko baravuga ko urugero runini rw'ubwo budandaje hagati ya Amerika na Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara uravye ku bizanye n'ibidandazwa bivuye mu bitoro ko bishika ku bice 60% by'ibidandazwa byose biri mu byo tegeko rya AGOA kuri inyungu muri iryo tegeko rya AGOA niko kuri ibindi bihugu bitembura ibitoro bitashoboye kuhabonera kandi ibyo ngo nabyo bironke ibidandazwa bihagije bishobora gushorera muri Amerika bikuramo inyungu
egome urumva ibihugu nk'ibihugu bitadandaza ibitoro nk'ibihugu nka novuga byashoboye gutora inyungu muri uyu mugambi hariho nk'ibihugu nka Kenya mu mugambi ukudandaza ibyo barima canke ibintu by'imfungurwa abantu bika ino barashoboye gufata uyu mugambi nka kama hamwe n'ibihugu nka Ethiopia Ethiopia bobo barashoboye mu myaka ihebye barubatse cyane amahinguriro menshi hanyuma igisate cyane gose cyateye imbere muri uyu mugambi wa AGOA n'igisate gikora ibintu by'ibirato urumva barakora ibintu by'ibirato footwear hanyuma bakabishora kuri Amerika ariko uravye ibihugu nka Ethiopia canke Kenya ico birushije ibindi bihugu byo muri Afurika urumva aho biri urumva biroroshe tuvuge nko kuzana ibintu biva muri Ethiopia bizana muri Amerika urumva bafite indege nyinshi canke muri Kenya bafise Mombasa aho bacisha ibidandazwa biroroshe kuri poro y'i Mombasa kubirungika ibindi bihugu usanga bidafise bidashobora gushikira bidafise ibihugu bidafise access kuri Osea kwibahari kuko biragora gatoye kubera bateza guca nko Burundi cyangwa Rwanda biteza guca muri Tanzania Dar es Salaam cyangwa gaca i Mombasa
Yego, reka tuza ku mirongo ya telefone dufite Edward Batumva. Edward Batumva?
Ego, ego.
Uhamagaye urihe?
Ni mukanya.
Wodu ubwira ko bise kibazo canke icyumviro, ikibazo bazo umutumire.
Si nena tawe neza ejo ariko ravuga mugabo.
Turiko turavuga ku byerekeye itegeko ryorohereza ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara gitwa AGOA, rimaze igihe kitari gito, ryemejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri, ko iryo tegeko ryateza korohereza ubwo budandaji, korohereza ibihugu byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara gushora ku masoko yo muri Amerika bidatanze amatagisi, yamara ko muri iki gihe urugero rw'ubwo budandaji agaciro kariko garasubira inyuma. Nivyo turiko tuganira ko
aho rero kubera ko Amerika yagiye gushamaza gutera imbere cyane, gishobora gusubira inyuma bivanye n'uko Amerika kumbure ibona ko atakarusho kandi ishobora kuronka ngamo muri Afurika y'ibihugu biri munsi ya Sahara.
Murakoze ku cyumviro cyanyu. Dufite kandi Claude. Claude uratumva? Claude? Allo Claude, Claude uratumva? Claude ntashobora kutwumva ku murongo wa telefone wiwe ntumeze neza. Tubandanye iki kiganiro turiko tuvuga ku byerekeye itegeko rya AGOA bizeje korohereza ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'akarere ka munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ryemejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Iryo tegeko rikaba rivuga ko mu mwaka w'ibihumbi na cumi n'indwi urugero rw'ubudandaji hagati y'izo mpande zibiri bwasubiye inyuma, nyuma y'uko bwiyongeye inshuro zine mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani bugashika ku miliyaridi ijana y'amadolari. Kubera ibihugu byo muri Afurika byinshi igisata cy'amahinguriro kitaratera imbere, nico nibaza ko gishobora kuba gituma ubwo budandaji ako karyo k'ibihugu bya Afurika katibonekeza neza ku bijyanye n'itegeko rya AGOA mu bibonago.
Ego, ibyo nibyo. Ibyo nibyo kubera amahinguriro menshi muri Afurika ntiyari yiteguriye cyane rwose. Amahinguriro ntaraba menshi, urumva harakenewe imitahe y'uko n'amahinguriro ahari ashobora kongerezwa imitahe akaba manini agashobora gushora ibintu byinshi. Icyo rero carabaye ntambamye. Iciza rero ni uko hariho umugambi mushasha wa Prosper Africa. Uyo mugambi ni uzoza wongereza gatoyi ku byo AGOA itashoboye gushikako, igashobora no gufasha kurondera imitahe, yoshobora no gufasha nayo mahinguriro kugira ashobore kugerageza guhiganwa n'ayandi mahinguriro manini manini ari mu bihugu byaba ngaha muri Amerika canke muri Europe canke washaka no muri Aziya.
Uwo mugambi mushasha uvuze wiyongera Prosper Africa, nikihe akaye karusho uzozana ugereranyije na AGOA mu majambo bisigura abariko batwumviriza?
Ego, urumva African Growth Opportunity Act, AGOA igihe bagira uyo mugambi wari kugira ibintu biza biva muri Afurika ari ibintu by'ibiterwa canke ibintu bihinguriwe muri Afurika bishobore kuza bikinjira ngaha muri Amerika. Ariko harabaye intambamyi kubera nta mahinguriro menshi yari ahari, hamwe n'ibihugu byinshi ntibyabona ukungene bizoshobora kuronka inyungu bagerageza kubera baraza bararaba tubwe nk'aho bahora badandaza n'ibyo abo bahora badandaza ko n'uguhindura barondere abo badandaza ko bishasha. Ibihugu byinshi byamera nk'ibigenda buke buke gukoresha uyu mugambi, ariko umugambi wa Prosper Africa rero wowo si ukugurura imihora gusa, ariko urugurura n'izindi nzira zemerera yuko bashobora no gushyira amafaranga menshi amahera bitahe iva ngaha muri Amerika. Leta ikanashobora no gufasha abadandaji bo ngaha muri Amerika kuza kudandaza muri Afurika, bakashobora no kugerageza kuzana abadandaji bo muri Afurika n'abadandaji bino bakabashyira hamwe bakaba bakabakonekta. ico kintu nico cyacyabuze gatoyi muri Agoa urumva abantu barari bari bazi uko bashaka kuzana ibintu no ariko utafise aho bigurisha ibintu urumva biba bigoye gukoresha uyu mugambi ariko uyu mugambi mushasha wa Prosper Africa barafise umugambi ukuzoshobora kushira hamwe abadandaji b'Abanyamerika n'abadandaji yo muri Afrika bakaganira akaba ari iyo nzira bashobora gucamwo kugira bamenyane bashobora kudandazanya ko ibyo bafise
itegeko rya Goa ikiringo cyaryo cyarongerejwe mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2025 ico kiringo kirahagije kugira ngo ibyo bibazo bizove mu nzira kugira ibyo bigo byo muri Afrika bishobore kukura akaryo kurushiriza mu itegeko rya Goa ku bwanyu
ego urumva iciza nuko uraje nk'igihe iryo tegeko ryashirwaho n'ubu aho itegeko riri muri Afrika haramaze kuba ari iterambere mu bihugu ari ibihugu byinshi biriko biratera imbere rwose muri Afrika kandi muri Afrika hari uraze bariko ba abagira ama statistics abagira ibiharuro barabona yuko nko mu mwaka nko mu myaka 30 mu myaka 2025 baravuga yuko igitigiri cyo muri Afrika kizukongerekana cyane igitigiri cy'abantu hanyuma icongerekanye cyane bakavuga yuko n'igitigiri kinini kizoba ari cy'abantu se imyaka 30 urumva abantu bakiri bato cyane ni ukuvuga yuko hazoshobora abo bantu bose ateza kuronka ibikorwa urumva ibyo bikorwa nabyo byugurura imihora benshi byugurura imihora n'abadandaji babonye yuko hari abantu benshi bashobora kugerageza ku investisa bakabaha ibikorwa icyo kintu rero nicyo kintu n'uyu mugambi wa Prosper Africa bariko bariyumvira barabona yuko hari isoko rinini muri Afrika kandi barabona ko n'iterambere rihari rizogera kure kandi n'ubu ririko riragera kure muri Afrika
yego tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Daniel Batumva
yego ndabumva cyane
uhamagaye ihe
ndi Nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda ubu niho nibereye
ufite ikibazo icyumviro kumutumire
ndafite ikibazo kuri ubwo budandaji bwa Goa
ego
bebe mu Rwanda bakiye biriya bintu bya Goa cyangwa second hand kuko twe dufite inganda barimo barateza imbere ahubwo mumbarize umutumirwa buriya nko mu Burundi bo bafite ngamba ki ese nabo bafite gahunda yo guca biriya biseke nibagajya bikoreye ibyabo by'umwihariko hatiriwe bajya kugurira imyenda yambawe muri Amerika
murakoze kabishure umwishure
ego icyo kibazo badije ni ciza cyane urumva ibihugu byose muri uyu mugambi ukungene ibihugu bikorakorana biragize imigambi ya Agoa n'ukungene ibihugu bikorana urumva mu bihugu byose havayo ama product havayo ibyo bakora hari igihe badandaza ibintu bimera nka bimwe n'ibindi bimera nk'ibitari bimwe no kuvuga yuko ibihugu naho biba biriko biradandaza ayo ma produit bibirungika muri Amerika rimwe na rimwe ibihugu biza biranegosia na Amerika biza biraja mu mishikirano na Amerika bakaganira bakaraba ibyo boza baradandaza n'ibyo boza barongerezamwo mu byo badandaza hamwe no gucuti hagati y'ibyo bihugu
kuba u Rwanda rwarahagaritse impuzu ziba zarambawe nibaza ko zita chagua hamwe Amerika yafashe ingingo yo kubirahagaritse u Rwanda kubijyanye izo mpuzu iyo ngingo u Rwanda rwafashe muri Agoa u Burundi nabwo nyene turazi ko bwahagaritswe muri Agoa nikihe iryo tegeko n'izi ingaruka bizogira kuri ibyo bihugu bibiri ku bwanyu
urumva nk'itegeko nk'icyo gihe mu mugambi wa Agoa kwera uyu umugambi wa Agowa wemera yuko haza ibintu biba muri Afrika ariko na Amerika ari byo igandaza kuri Afrika urumva muri cyo gihe nk'igisate kidandaza nk'impuzu zambawe ba icyo gisate ni gisate kinini cyane cy'ama miliyari dimenshi y'amadolari badandaza impuzu si mu Burundi cyangwa mu Rwanda cyangwa babidandaza ku isi hose ku buryo hagize igihugu canka baca bagerageza nabone akarabaho bo cankira kugira bagerageze ku negosia ariko ivyo mu rudandazwi hagati y'ibihugu ivyo vyamaho naho ibihugu niko biganira naho u Rwanda goba rwaravuye muri Agowa so kuvuga yuko u Rwanda rutakidandaza na Amerika ahubwo ruradandaza rwose na Amerika ari rudandazwa runini kandi ruguma kwiyongera ariko mu myaka izoza babonye ko bashobora gusubira sinotangara mbonye yose kwemera ko Agowa isura gukorana n'u Rwanda mu Burundi naho Agowa bayihagaritse umwenga mu gihe round mu myaka iheze ku ntwaro ya Obama mu myaka iheze niho bari bagerageje kuyihagarika hari ibyo basaba igihugu batashoboye gushikana urumva Agowa irafise amategeko kugira ibihugu bishobora kubishikana hari igihe rero ibihugu bishobora kutumvikana ko ukungene bashikanye aya mategeko hanyuma bakaba barahagarika igihugu gukoresha iyo Agowa
yego harimo nk'ibintu bijanye na politiki nk'ibintu bijanye na demokrasi n'agateka ka muntu iyo bidakwijwe n'ivyo bihugu byo munsi bw'Agowa bwa Sahara Amerika irafise uburenganzira bwo kubikura muri iryo tegeko rya Agowa tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Thomas uratwumva
yego ndabumva
uri he
ndi bujombo
ufite ikibazo icyumvira
ye ni nk'utubazo tungana na tubiri nibaza nkongera nkibaza ariko ahanini no munsi tubaza umutumire turaze politike z'ibihugu keshi harabamwo ibintu bita ngo nukwibako ngo turishoboye ugahura bageze naho bikumira ubwabo ugahura nk'urudandazwa kanaka bagomba kumenga guguma mu ico gihugu bya bindi byuko urudandazwa rushobora kuja bukimbibe ugashobora gushika no ku isoko mpuzamakungu ukamenga no kwiyugarana ibyo navyo biri mu bintu nkunda kubona iyo nka politike ari ndi mu gihugu iyo muri amashyirahamwe ariko barasaba ati nimutunganye ibyanyu mu gihugu muteze imbere politike na demokrasi umutekano agateka kazi na muntu ugahura ibihugu bivuga ngo twarikukiye mugabo ntibabone ko hari abantu bariko baratotezwa cyangwa bariko baragirirwa nawe muri icyo gihugu bagashima kumira kwibanga ukazozuhura ejo harabaye ikumigwa ejo no vuga nti urudandazwa rwiza urufatana na politike nziza iyo hatari politike nziza urudandazwa ntushobora gutera imbere nihandi ucuhura hatera imbere abantu bakeye gusa wa munyagihugu muto muto ugahura ntigera shikirwa kubera politiki ari mbi mu gihugu ama ikindi kibazo nabaza nti none burya nk'umuntu aba yara iba muri Agowa baramuhagaritse ko babandanye bagirana urudandazwa ubona hasabwa iki kugira basubireyo byo babisaba ko arinda gusubira kugendera kuri ya mahame bashiraho bati bisaba yuko igihugu cyacu kiba kimeze uku ku rwego rwa demokarasi mu by'imigenderanire kiba kimeze uku nibaza ko kugira bisabe kubisubiramwo yoba bisaba ko abanza kujya kuri rwa rutonde bemera ibibazo byanjye byari ibyo
murakoze mutumira bishure
ego murakoze cyane ku bibazo bibiri mutanze ku kibazo cya mbere wari wavuze yuko ikibazo cy'urudandazwa politike ishobora gushyira ko politike n'urudandazwa ego birajana icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane urumva ibihugu byose ikintu cyama gikomeye ni uko igihugu ni cy'abanyagihugu muri ico gihe rero iciza nuko nko kugururira imihora abadandaza birashobora sino kudandaza gusa kwera abadandaza barahakaza abantu bakongera bakariha nitagisi ico kintu kirafasha igihugu kwiyungunganya gutera imbere uravye nubu no muri imyaka ibihugu bitari bike byaragerageje gutera imbere ugereranya no muri kahise urabona ko hariho nk'ibintu byagiye birubakwa hirya no hino ariko nk'uko babivuze nuko urudandazwa rubagwiza iyo hari amahoro iyo hari umutekano iyo hari abantu bashobora kwishyira bakizana bakiyumvira bagafata imigambi ikomeye kandi bakanashigikirwa icyo ni ikintu cyamara ikintu gikomeye nko muri iyi migambi nk'ubu twariho turavuga ya AGOA naho igihugu kitoba kikiri muri AGOA ubucuti bwa Amerika n'ibihugu bitari muri AGOA burabandanya kandi ni ubucuti bukomeye cyane icyahindutse ni uko ibiva muri ibyo bihugu mu kwinjira ubu bitanga itagisi ariko n'ubu biracinjira ariko mu gihe boshikira ibisabwa aho ibyo bidandazwa birashobora kwinjira babakuriye ko amakori hanyuma ibyo rero bica bifasha abadandaji babizana ino bikanashobora no kubaha umutahe wo gusubira kongereza akazi kw'abanyagihugu
yego Lionel nawe nyene ari ku munongo wa telefone Lionel iri ni izina huri
yego
uri he
ndi Kigali mu Rwanda
ufite ikibazo icyumviro ushikiriza
yake nduva ibintu byinshi mwabivuzeho byo nashaka kubaza abarimbarije ariko nagira ngo mbaze uko impamvu AGOA yagisubiye inyuma cyane ni uko ibihugu byo muri Afurika ibyinshi bimaze kugira inganda zabo baramakanye kuri ibintu byabo batangiye kudandaza ibintu byabo bikoze neza mbega nk'igihugu cy'u Rwanda muri Afurika cyaciye cyagwa mu Rwanda icyo gihe muri Amerika twari abisomye hari abantu benshi babuze akazi cyane ibihumbi bigeze kuri 100 kubera kwanga iramya ibyo bya cyago icyo gihe Amerika yahise ivuga ko u Rwanda batuvanye muri AGOA none mu gihe tuzaba ducuruza tujyanye ibicuruzwa byacu bazajya babisoresha mbega ku giciro kiri hejuru mbega nk'ibihugu byo muri Afurika ngikomeza gutyo mu budandaji nta igihugu cya Amerika ntabwo kizasubiza inyuma ibidandaza byacu cyangwa ibyacu babikeneye cyane cyacyo kibazo nabifite
murakoze
ego ikibazo cyawe ni cyiza cyane kubera nk'ubu ubonye ibihugu cy'u Rwanda ariko barongereza amahinguriro badandaza ibintu ego ibyo bintu birakenewe n'ibintu biriko birakorwa ibintu birakenewe ikintu gica kimera neza no kurondera aho babigurisha urumva nk'ayo mahinguriro ashoboye kuronka abo babigurisha ko bakorana ngaha muri Amerika kuko ni isoko rinini cyane urumva ushoboye kuronka ntabo mukorana tuvuge umukora nk'ibintu nk'impuzu cyangwa ibintu byose byokorwa mu ihinguriro ushoboye kuronka amakampani arengaha muri Amerika ashobora kugushorera aho utusanga ari ikintu kimeze neza gituma n'imitahe myinshi ciboneka nayo mahinguriro akongereza imitahe akaba na manini agakoresha n'abantu benshi kubera baba baronse aho babigurisha ari hanini rwose ego ivyo bintu birakenewe kandi ico kintu ni ikintu gikomeye cyane nico gituma ubucuti bwa Amerika na Afurika cyangwa n'ibihugu kimwe kimwe ngaho muri Afurika ikintu gikomeye ni kugira ubucuti urudandajwe byose biduke hejuru
nakoze Seras nawe aratwakuye nibaza ko izina ryawe ndarivuze neza witwa nde
Stanislas Kara hanyuze Kigali mu Rwanda murenge wa Burega
yego Stanislas ufite ikibazo icyumvira
nari wamanze ngushimire Frederic n'umutumirwa mu mushimire bitewe n'ibiganiro mutugezeho byiza
Ni Fidel hano?
Ese na jira umbaze umusumire.
Ego?
Ese hirye tegeko bavuga bashyizeho muri uwo mwaka nk'umuntu warijya hejuru cyake akarijya munsi yemere guhanishwa iki murakoze cyane
murakoze nibaza ko yari yabivuze ariko arashobora gusubira akababwira ngo yanti mwakurikiye mwomubwira neza aravuze ibihugu bitaba bikurikije ibisabwa na Amerika kugira ngo bikure inyungu muri iryo tegeko ibihano bifatirwe
ego urumva mu mategeko yose nko muri uyu mugambi kwari uyu mugambi washyizweho kugira ushobore guteza imbere ibihugu byo muri Afrika byo muri Sahara y'umanuko kugira bashobore kwinjiza ibyo badandaza bidandazwa babizana ngaha muri Amerika ku atakori barenze kuriha urumva aho muri icyo gihe y'igihugu ariko hariho ibintu basaba ko igihugu kiza gukurikiza so igihugu kitakurikije ibyo bumvikanye ko bashobora kuba baragihagarika kuba muri uyo mugambi ni ukuvuga yuko kuyihagarika si ukuvuga yuko bahagaritse ibidandajwe biza biva muri ibyo bihugu ibidandajwe bibandanya biza ariko ikori rica rijako ariko urumva iyo hagiye ku ikori bica ayo mahera urumva igihugu kiba kiyahombye
ego radio izwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dufite kandi okero araduteye akamu okero uratwumva okero ntatwumva
alo
okero aratwumva uhamagaye hehe
ni padere magere wa Uganda
ufite kibazo bazu mutumire cyangwa icyumviro
Hello?
Hello? Okero, uratwumva? Hello, Okero? Okero, umurongo wa telefone ntumeze neza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku itegeko rya AGOA aho iryo tegeko rijejwe kororeza ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Karere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Urugero rw'ubwo budandaje ruko rutera rusubira inyuma gaciro ndi kumwe n'umutumire hano muri studio mutumire Lionel Remesha yanonosoye ivyereke budandaje makungu akaba yigisha muri kaminuza ya Allen International University muri gisagara ca San Diego muri leta ya California ngaha muri leta z'umwe za Amerika ari ku telefone rero ari muri California twa tuganira kuri ico kibazo ku mutegetsi akomeye n'icegera c'umutegetsi mukuru ajejwe ubudandaji muri leta zunze ubumwe za Amerika aravuga ko mu ntumbero wari kuravuga kwiyongera umugambi wo kwiyongera kuri itegeko rya AGOA umugambi wa Prosper Africa ko bishobora gufasha mu ntafatiye no ku mugambi mushasha uherutse gufatwa ku rwego rw'abategetsi b'ibihugu bya Afrika ugushyiraho isoko rusangi ku rwego rwose rwa Afrika mu byo bibaza ko bizoshobora gufasha mu iterambere ry'ubudandaji iterambere ry'ubutunzi mu karere ka Afrika uwo mugambi Prosper Africa ufatanije n'uwo mugambi w'isoko rusangi muri Afrika ni ibintu bishobora kugirira akamaro Afrika
ego mecane gose kuko isoko Isoko rusange muri Afrika ya African Continental Free Trade Area ni bizoba ari isoko rikomeye cyane kubera ubu uravye nk'ibihugu byinshi muri Afrika ntibidandazanya nako urudandazwa ariko nk'aha bagize uyu mugambi wa African Continental Free Trade Area ibihugu abadandajwe uyu mugambi uzokugurira imihora abadandaza bashobore gushyira hamwe ibyo badandaza ku buryo nk'ubu tuvuge nk'aha muri Amerika nk'isoko ryo muri Amerika ni rinini cyane murashobora kuronka nk'aba nk'ikompanyi idandaza nk'igura nk'impuzu cyangwa igura ibikoresho ibintu byose bigugwa ariko igasaba ibintu byinshi cyane ku buryo ihinguriro rimwe ridashobora kubiza hanyuma i African Continental Free Trade Area ishobora gufasha tuvuge nk'ibihugu nk'amahinguriro change ashobora kuja hamwe bakagerageza uko ngene bashobora gukorana kugira bashobore nko ku guhiganwa hamwe n'ibindi bihugu kwera urumva iyo ibihugu amahinguriro yo muri Afrika ari karagerageza kudandaza muri Amerika ahiganwa n'amahinguriro yo mu Bushinwa ahiganwa n'amahinguriro yo muri Asia yo muri Europe urumva ariko ahiganwa ayo mahinguriro nayo ari gusari manini manini ariko uyu mugambi wa African Continental Free Trade Area ibihugu rero bitanga kuja hamwe hanyuma nama hera akaboneka imitahe kaza yiyongera nk'iyo imitahe ishobora kuva muri za Prosper Africa muri uyu mugambi wa Prosper Africa aho rero bishobora korosha bigashobora no gufasha amahinguriro cyangwa abadandaza bo muri Afrika kugerageza guhiganwa n'abadandaza bo mu bindi bihugu.
Joseph ari kumura kwa telefone. Joseph urasumva?
Eh ndabumva amahoro Fidele.
Amahoro uri he?
Eh ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Yego, ikibazo icyumviro?
Eh ndi akabazo ko kubaza umutumire ariko muwaze mu Rwanda mu kirize.
Yego, arabumva?
Eh ufatiye kura ya masezerano muvuga ya Goa ajyanye n'iby'ubudandaji. Ese ukurikije ko hashobora kuba harimo amananiza muri ayo masezerano ntabwo ari byo byaba bituma igihugu nka cya gihugu cy'Ubushinwa kirushaho kugira urudandazwa cyane hano muri Afurika bityo bikazatuma bakohereza ibintu bimwe na bimwe bidafite kurande kubera ko isoko ryaba ririni naribo baba baryihariye ugasanga tuzabigwamo dukoresha ibikoresho bidafite uburambe bitamara igihe kubera ko isoko ryaba ribaye rinini aribo baryihariye ndetse mu kurihaza bikaba byatera icyo kibazo cyo koherezamo ibintu bya feti.
Murakoze. Mumwishyure Lionel.
Ego murakoze cyane kona mwajije icyo kibazo. Urudandazwa ya hagati ya y'Ubushinwa na Afrika muri urwo rudandazwa ubiravye ari ibintu biva muri Afrika bigenda kudandazwa muri mu Bushinwa hakaba hariho n'ibintu byinshi cyane rwose biva mu Bushinwa biza muri Afrika ariko uraze nk'ibitegere bitangwa na Ministere ya Commerce y'Ubushinwa kuri website yabo bavuga yuko nko mu itanguriro ry'umwaka wa 2019 bavuga yuko bobo baronse inyungu y'imiliyoni 540 z'amadolari ku urumva biyongera ibintu badandaza muri Afrika byabaye byinshi kuruta ibiva muri Afrika hanyuma urumva hari ibidandazwa byinshi urumva biva mu Bushinwa biza muri Afrika hanyuma hariho ibihugu byinshi nka za Kenya n'ibindi bihugu ubu bitanguye kubona yuko ari ibintu byinshi biva mu Bushinwa nabone bakadandaza k'ibintu bike hanyuma hariho nko mu kwezi kwa gatandatu muri East Africa bari kwaragira inama n'Ubushinwa baraba yuko kwera Ubushinwa bwari bwifuza ko ubuganiriza amakori ku bintu byinjira ariko ibihugu byinshi byo muri Afrika n'ubu bacyari kwa negosi ariko cyane byo muri East Africa ibyo bashaka ni uko bobarondera bakabagirira nk'umugambi womera nk'uyu nkagoa bagashobora kubagirira nk'umugambi bashobora kwemera ibyo muri Afrika kugira bibanze byinjire neza muri mu Bushinwa nabone badandaze neza ariko umugambi nkago ntawuhari hagati y'Ubushinwa na Afrika.
Tugarutse ku mugambi Prosper Africa wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugambi mushasha mwavuze ko wiyongera ku mugambi wa AGOA usa n'ubufasha kugira ngo ubudandaji bwiyongere urugero rw'ubudandaji hagati izo mpande zibi hari abavuga ko uwo mugambi Prosper Africa waje kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumbure zifite impungenge ku Bushinwa gihagararo c'Ubushinwa muri Afrika kiriko gitera ciyongera aho Bushinwa buri mu bihugu nka byose muri Afrika masoko manini manini ari mu minwe y'Abashinwa niko mubibona
ego ateza kuba iganwa kuko ubiravye kuva na kera ubucuti bwa Amerika na Afrika bwamye bukomeye ariko cancane abadandaza gose muri kahise muri Afrika barabongereza canke Afaransa ibihugu byo muri Europe niyo ibyo byinshi byakunda kudandaza canke nk'iyo habaye nk'amakontra amakontra atangwa na leta iyo igihugu gifashe nk'amadeni hanyuma kigatanga amakontra byaba ari nk'ibyubaka amabarabara kubaka amabarabara kubaka ibintu by'imiyaga nkuba kubaka ibintu binini binini ayo makontra igihugu carayugurura ugasanga hariho nk'amasosiyete yo muri Europe canke makera abashinwa nabone barajamwo ariko muri iyi myaka iheze icahindutse nuko igihugu c'Ubushinwa naco ne carashoboye gutanga amadeni ku bihugu bakabaha ideni bakavuga ngiri ideni hanyuma duce mushaka kurikoresha nko mukubaka nk'amabarabara cyangwa kubaka inyubakwa amanyubakwa zimeze neza cyangwa kubaka amahinguriro hanyuma ibyo rero byarashoboye ibihugu byinshi byo muri Afrika byarabiboneye hakaryo bira koresha amafaranga hanyuma barakorana neza nabone barabubakira ibyo bintu hanyuma urumva muri ico gihe rero urumva iganwa kwera isoko ryo muri Afrika ni isoko rikorera duga ni isoko rinini nico gituma no ngaha muri Amerika rero ubu barabona ko iryo soko ari rinini hanyuma ariko ubu rero barabonye yuko nabone yo baziza ko barashobora no gufasha bakongerereza ko ariko haraba development iciza nuko iyo ariko haraboneka bariko barashyiramo imitahe ibihugu bishobora gutangura kuza biraduga cyane hanyuma bigatera imbere bigatanga akazi kubera uko ibitigirizi ibyiyongera nuko abantu benshi bateza kuronka akazi urumva kugira abantu benshi baronka akazi isoko haza amahinguriro abahakazi abakoresha bakaba benshi ariko ibyo byose bisaba imitahe
yego Eric ari ku murongo wa telefone Eric uri he allo Eric
allo allo
uri uhamagara bihe
magaze mu Burundi
yego ufite ikibazo icyumviro
cyumviro nashaka kuvuga
yego
none kuki gubudana n'ibintu mu Burundi cyadusikirana
Uburundi burashobora gushorera ibintu muri Amerika nk'uko umutumire yakabivuga mugabo bwarakuwe mu mugambi wa AGOA ibidandazwa bivuye mu Burundi bizi no muri iki gihe biteza gutanga amatagisi kuko muri uwo mugambi wa AGOA worohereza ibidandazwa bivuye mu karere ko musi bugaragwa bwa Sahara biza muri Amerika ku isoko ryo muri Amerika bidatanze amatagisi muri iki gihe rero ibidandazwa bivuye mu Burundi biza muri Amerika bigatanga amatagisi nibyo byose biri mu rwego rwa AGOA tezi ko ndabishyuye neza
hakura matagisi washaka kwatu zabaje hene mu Burundi uko gusi yuko ibidana tuba mu Burundi ye bizimba cyane
reka tubaze umutumire
nkaba nashaka kukungira umuntu wanyu cyane uko kuda kwakurikira na cyane mu gari mukunda kunyumvira zindi kibazo kweri kine mu Burundi
cyo ni kibazo cyo kubaza inzego zibijejwe reka Lionel abishure kuri cyo kibazo mwari ko mubaza cy'ibidandazwa byo mu Burundi
murakoze
yarabajije ikibazo yuko ibidandazwa by'u Burundi byo zino muri Amerika
yego
ibidandazwa byo mu Burundi n'ubu biracaza muri Amerika ariko ubu biratanga ikori ariko ndibaza yuko bazoguma baguma babonana bagira negotiation baraba kuko ibihugu biriko biradandazanya nako biraganira nico gituma hariho nabaserukira ibihugu ndibaza yuko nabaserukira ibihugu mu yandi makungu ariko kazi bashobora babashira imbere kugira bagerageze bashikire amakompanyi bashikire n'abarezi kuko muri ibi muri uyu mugambi wo kudandaza bisaba ibintu byinshi umugambi wo kudandaza bisaba ibintu byinshi bisaba kongereza imitahe bisaba kugufasha abadandaji ariko no gufatisha abakiri bato mu bintu by'inyigisho bakagerageza kuko kwero umuntu arakenera imigambi yo kwigisha abantu benshi nk'ibintu byo gutera byo gutera imbere akaba ari byo bishobora no kuzamura igihugu muri icyo gihe
hari ikibazo abantu benshi bibaza kiri inzitizi kuri bo ku byerekeye akarere ka Afurika kujyanye n'ubutunzi bw'ibyo bihugu ibyo no kwita mu France la diversification des économies africaines sinzi ko no kivuga ko ari nkugu gerageza kudazera ku gisata kimwe kujyanye n'ubutunzi icyo kibazo ni kibazo mubona ko ari inkora mutima
ego ni kibazo keri nkora mutima kwera ibihugu byinshi uravye ukungene muri kahise ukungene basho ibintu bahora badandaza cyane ubyinshi muri Afrika kenshi ibyo badandaza byari ibintu barima kubera ama ekonomi yo muri Afrika kero kungene yari yubatse ku bintu by'indimo cyane cyane hanyuma n'ibintu by'ubutaka utare na gataka akaba ibyo byahora bija cyane cyane hanze bikaja mu mahinguriro yo hanze bakabikoresha n'ubu niko biri ariko amahinguriro naho arakenewe muri Afrika ariko ikintu gikenewe cyane naho amahinguriro yoza hatezwa kuba hariho abantu bo muri abakozi bakwiye babyinse bize ubwo buhinga buhanitse bari ngaho bashobora kubikora ego hariho benshi babyize n'ubu bahari ariko birashobora no gufasha yuko bashobora no gushyiramo ama program cyane ibihugu bigafata inzira bikagerageza kuza birarungika n'abanyeshuri babo n'abana abakiri bato kugenda kwiga hanze bakiga ubwo buhinga buhanitse kugira baze bafashe hagize ayo mahinguriro aza bakaza bagafasha igihugu uraze nk'ibihugu nk'ubuhindi ubuhugu nk'ubuhindi baragerageje mu bintu by'inyigisho bari specialize cyane mu bintu bakoresha ibyuma computers ama ordinateur bakabikoresha cyane akaba ari ikintu bimenyereje kwera bari barabonye ko mu bintu by'amahinguriro ubushinwa bwabaye nk'ubu baca imbere amahinguriro baracyafise ariko baciye baja mu bintu nk'ibintu byo kuvura ibintu by'ama computer hanyuma ije nabyo byashoboye kuvugurura imihora bituma n'ama company manini agenda agakorera mu Buhinde amakompanyi amabanki manini za Wells Fargo Bank zo ngaha muri Amerika amabanki ibintu bijijwe n'ibya IT biri mu Buhinde n'andi makompanyi menshi akorerayo urumva no muri Afrika ibyo bintu birashobora kwigwa bashobora kurungika abanyeshuri bakaza bakiga ngaha muri Amerika bakabyiga hanyuma bagagira iyo migambi imeze neza ishobora gutuma haba bashobora kudandaza ibintu bitandukanye ibi bya diversification bagadandaza ibintu bitandukanye bishobora kuvyura bikazamura cyane cyane na ekonomi bigafasha n'igihugu gutera imbere na cyane rwose
yego Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz ibihumbi 11 maganumunani na 35.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku itegeko rya AGOA rijeje gukoreza ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu karere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Itegeko ryemejwe kuva mu mwaka w'2000 rikaba ryongererejwe ikindi kiringo mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2025. Abitegereje bakaba bavuga ku budandaji hagati y'izo mpande zibiri hagati ya Amerika n'akarere ka Afurika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara nta ntambwe ziboneka buriko uragira muri iki gihe hisunzwe iryo tegeko rya AGOA. Turako turavuga ku vyerekeye uguhiganwa hagati ya Amerika karere kuraya n'Ubushinwa ku vyerekeye Afurika. Nikihe ibihugu byo muri Afurika byoteza kugira kugira bihakure akaryo ku vyerekeye kwa guhiganwa hagati y'izo mpande zose ku nyungu za Afurika?
Ego ico rero ni kibazo ciza cyane kubera ibihugu byose iyo ihiganwa rihabaye birafasha cyane ibihugu kubera ibihugu biba bifise ukungene bishobora guhitamo ico shobora guteza imbere ibyo bihugu. Icyo nosaba rero ni uko ikintu caba gikomeye ni nk'uko abo abaserukira ibihugu canke abafasha abaserukira ibihugu bafasha cyane yuko iyo migambi bo imenyesha abanyagihugu bakabandanya bakayigisha abanyagihugu abanyagihugu bakamenya yuko iyo migambi ihari ku buryo n'ibyo abanyagihugu baba bariko barakora bakamenya yuko bariko barakora bazi umugambi uhari ko ari umugambi ufasha ari umugambi w'iterambere. Abaserukira ibihugu navyo byo muri Afrika nabone akazi nabone bashobora kongereza cyane rwose bagashobora guhimiriza cyane cyane nko kwego kw'amakompanyi bakayashikira bagatumira ibyo amakompanyi kuza mu bihugu muri Afrika bakibonera Afrika bakagerageza kuza kubatumira bakagira amanama cyane kuza kwadandaza. Icyo kintu gikomeye kuko nko ngaha muri Amerika abantu benshi barifuza kuza muri Afrika ariko akenera ko abantu baguma bahimiriza akavuga ni muze muri Afrika muhabone hari iterambere hari ubushobozi ushaka gutanga akazi hari abantu bashobora gukora ibyo bintu birakenewe cyane yuko Afrika abantu abayiserukira cyane cyane bagerageza bagashikira bakazana abaza bagwiza tunga bakaza bagafasha ibihugu mu gukorana.
Ego turatavuze ko muri iryo tegeko AGOA hari ibibanza gusabwa na Amerika nk'ibijyanye na demokrasi agateka ka muntu hakaba hari ababona uko ibihugu byo muri Afrika bitera byijukira Ubushinwa zerekeza amaso yabyo ku gihugu cy'Ubushinwa bibaza ku Bushinwa budasaba ibintu nk'ivyo kandi ko buvuga ko budashaka kwivanga mu mapolitike yo muri ibyo bihugu naho hariho kumbura babona ko uko atari ku bintu biri n'Ubushinwa ntibuza muri Afrika babona ko butaza kubera bukunda Afrika cyangwa bushaka gufasha Afrika ariko kubera inyungu zabo n'abandi bariko baravuga ko ahubwo ibigo byo muri Afrika biko bifata amadeni y'umurengera ku Bushinwa mu bizotuma bisubira ku kusoma nturi muri haya madeni nkuko no bivuga hari baramaze kwibonekeza uburorero bumwe n'igihugu cha Zambia cha gisi deni y'imiliyari dini baza kuyashika indwi y'amadolari muri cyo gihe Ubushinwa buca burondera ingene bugerageza kwiriha mu gufata ibisata bikomakomeye mu butunzi muri ivyo bihugu nkuko byabaye mu gihugu cha Zambia. Icyo si kindi kibazo dusubiye mu yandi madeni ibihugu bya Afrika bisubiye mu yandi madeni
ivyo nivyo sobe nango kuri ico kibazo c'amadeni ico rero urumva ni kibazo gikomeye cyane kubera urumva iyo uhawe ideni uteza kuririha ico rero nico kintu rero n'abariko barafata ayo madeni ico ni kintu uteza kwama bibuka yuko naho bafashe ibyo deni ni deni rishasha bikubaka ibintu bimeze neza n'ikintu bateza kwa amabazi yuko ideni wateza kuzoririha hariho nk'ikintu bo babaragwatirije kugira batange iyo deni ideni batarishye ico kintu kirafatwa nta gisize niko mu rudandaje niko bimeze urumva muri ico gihe ibyo nivyo urumva igiho ibihugu byinshi bitanga gufata amadeni menshi arenge kuyo boshobora kuriha aho rero birashobora kugorana bigatuma n'ubutunzi bw'ivyo bihugu bitigana iyo badashobora kuriha ayo madeni. Kwazo cya mbere naco amahoro ni kintu amahoro n'umutekano ni kintu gikomeye cyane cyane no muri uyu mugambi wa Prosper Africa ni cyo kintu naco abantu bashyira imbere kuko nk'ubu uvyumviriye igihugu cyacu cyose si no muri Afrika gusa hariho hose ushaka kugendayo no gutembera cyangwa kugenda ushaka kuja kudandaza gushira imitahe yawe gushira amahera yawe ari nk'umudandaje cyangwa igihugu uba ushaka yuko ibintu washizeyo iyo migambi yawe iyo mitahe ko uzoronkamo ikintu no kuvuga yuko iyo hari amahoro n'umutekano ubuzi yuko ibintu byawe uzobidandaza neza kandi ukabuzi yuko atangorane bizogira hanyuma ugashobora gukuramwo inyungu wari wategekanije ariko iyo hatari amahoro n'umutekano urumva ingorane nuko igituma abanyamitara bashobora kuza ni kwera bateza kugira assurance bategira kugira assurance assurance no kuvuga yuko niyo hagize nk'ikiba kubyo badandaza babasubiza amahera yabo kugira ntatakare yose rero no kuvuga iyo hatari amahoro n'umutekano amasiransi araduga gose araduga cyane gose ku buryo n'amakompanyi manini manini yoba yifuza kuza muri ibyo bihugu kubera asiransi yabyo yaduze cyane acavuga reka ntishobora kuza ngaho muri icyo gihugu kubera urumva nk'amakompanyi yino manini manini amahera yabo ari kuri stock market urumva muri icyo gihe bavuze muri iki gihugu ariyo risk acavuga okay hako tuja muri iki gihugu bigatuma bitonera no kwinjiza amahera menshi kuri stock market twofuma tuba turaharetse gushwa n'aho haza amahoro n'umutekano cyo bituma amahoro n'umutekano ari ikintu gikomeye cyane kuri Amerika kubera amakompanyi yabo ni manini manini nibyo basaba kugira babandanye bakora neza kandi ndazi yuko n'abashinwa n'abanyamitaro bo mu Bushinwa cyangwa mu bindi bihugu nabone barifuza yuko haba amahoro n'umutekano kubera iyo bahazanye amahera nabone babashaka kuronka inyungu bari batekanije
yego muri make mu kurangiza ndazi ko mukurikirana ibyerekeye kuva ku Bwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi aho bivugwa ko ku itariki 31 y'ukwezi kw'icumi umushikiranganje mushasha avuga ko bishika cyangwa bidashika bashobora kuzovayo burundu baronka amasezerano n'umuryango umwe bw'Uburayi cyangwa ayo amasezerano ataboneka niyihe ngaruka ivyo ku bwanyu bizogira kuri Afrika muri make
urumva ingaruka nuko aha Brexit ubwongereza buva muri Communauté Européenne cyane abongereza icyo bashaka nuko kuva na kera muri kahise urumva baradandaza cyane gose ku bihugu bahoze bakorana kuva na kera byo muri Afrika n'ibihugu ubu biri muri Commonwealth urumva rero nk'igihe bari muri Communauté Européenne urumva ibyo byarashoboye kuzana ihiganwa n'ibindi bihugu byo muri Europe bigashobora kuza muri Afrika bigashobora kuronka inyungu ubwongereza bwahora buronka bagahiganwa n'amakompanyi y'abongereza kubera bari muri mwishyirahamwe rimwe rya European Union urumva muri icyo gihe nico bituma abongereza bashaka kuvamwo cyane cyane kugira bashobore kuronka inyungu nini kuri ayo masoko muri Afrika ugereranya n'ibindi bihugu biri muri Communauté European Union.
Urakoze. Yari umutumire wacu Lionel Remesa. Yanonosoye ibyerekeye ubudandaje mu makungu akaba yigisha kuri Kaminuza Lyon International University mu gisagara cya San Diego muri Leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turako turavuga ku itegeko rya AGOA ryohereza ubudandaje hagati ya Amerika n'ibihugu byo munsi bugaragwa bwa Sahara. Iryo tegeko abitegeza ibintu bakaba bavuga ko ubudandaje hagati y'izo mpande zibiri bifatiye kuri iryo tegeko muri iki gihe butari kubwira intambwe ziboneka dushimiye mwemwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro namwe mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ndimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.